nzamba
nzambira samirana
amakuru na Josino Kazi
Niriwe canke mwaramutse ncuti bagenzi ba radio inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 18 ntwarante umwaka w'2022 turabahaye ikaze murano makuru twabateguriye tukaba tuyatangurira kuri zino ngingo nkuru zikurikira amezi atatu ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 500 nico gihano cyasabwiwe abayobozi babiri ba lise Musema mu ntara ya Kayanza hari mu rubanza rw'ikibiri aho rwashashe kuri uyu wa gatanu muri sentare nkuru ya Kayanza abacamanza bo mu ntara ya Makamba baragirizwa n'abanyagihugu kutabatunganiriza kubera kujya igiturire babishikirije kuri uyu wa kane igihe umushikiranganje w'utungane yari yagendeye iyo ntara akaba yasavye abo bacamanza kuvavanura n'ubwo ubugizi bwa nabi mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge abanyagihugu baratabaza ko bafise abo barara ku mugono bakabiba urukomba amazi bakavuga ko ivyo biba mu ijoro bagasaba ko abajejwe umutekano babacungera umutekano mu kanya ido nido nyano makuru musangwe ikaze
inzamba
mu makuru ajanye n'ubugizi bwa nabi ikiziga c'umwana yaraye avutse catowe mu kazuka sugumwe mu gitondo co kuri uyu wa gatanu uwo mwana akaba yatowe ku mutumba Kanzege komine Makamba akaba yatawayo na nyina wiwe asanzwe ari umunyeshuri ku ishuri ryisumbuye riri mu gisagara ca Makamba ikiziga c'umwana kikaba caciye gitwagwa mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru vya Makamba nyina nawe akaba yaciye aja kuvurirwa ku ivuriro rya kira abavyeyi rya Makamba nk'uko amakuru dukura mu baganga bimenyesha uwo akaba ari umwana agira gatanu yishwe mu buryo nk'ubwo muri komine Makamba kuva mu kwezi kw'icenda tukiri mu manuko bw'igihugu umutama w'imyaka 66 azwi ku izina rya Ntibasarira Mathieu yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu uwo mutama asanzwe ava ku mutumba Nyatubuye wa komine Mugamba akaba yari yazimiye kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ari wabo bakaba bari bamaze iminsi barondera barahebura Mathieu Ntibasarira akaba ari umukukuruke mu gisirikare akaba kandi yaheruka gukukuruka mu ishirahamwe rihingura icayi OTB amakuru y'ubutungane umunyororo wo gufungwa amezi atatu n'indishi ingana amafaranga ibihumbi 500 mu mafaranga y'amarundi kuri umwe nigo rubanza rwaciriwe ku muhinga mukuru wa gatanu umuyobozi wa lise Musema n'umunyamabanga wiwe ubwo rubanza rwasomwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Kayanza abo bagabo uko ari babiri bagirijwe kuba bafise uruhara mu byatumye haba isanganya ry'imodokari y'iryo shure isanganya ryahitanye abantu babiri abarenga 200 barakomereka inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinzwe
mu rubanza rwaburanishijwe mu ntaye kibiriraho Timothée Irakoze umuyobozi wa lise Musema na Gérard Niyosavye umunyamabanga wo kuri iryo shure bagirijwe n'icariho c'umushikiriza amanza mu ntara ya Kayanza ko bakoze icaha co kwica babishaka ikindi cyaha yabagirije ni icyaha cyo kuba basinda bibazwa cyane kugira urwangara ku buzima bwa kiremwa muntu ibyo bita irresponsabilité mu rurimi rw'Igifaransa amakuru ava muri sentare muri igihugu ya Kayanza avuga ko ivyo vyaha babikoze mu kurungika imodokari y'iryo shure rya Musema gutwara abanyeshure b'ishure shingiro rya Shembati riri muri komine Butaganzwa kuja gukina mu ntara Cibitoke kandi bazi yuko idakwije impapuro zisabwa mu rupapuro rwa siranswe n'ugwerekana ko iyo modokari yasuzumwe kwikwije ibyangombwa isuzumwe n'ikigo Otraco ivyo bita controle technique iyo modokari yari imaze imyaka 2 itari hasira icariyo c'umushikiriza manza akagiriza kandi umunyamabanga ku ruhande rwiwe ko yakoze amakosa akomeye mu gutwara imodoka adafite urupapuro rwo kugendesha imodokari aca sabira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose bari kumwe n'umushingwamanza baburanira imbere intahe bose bahakanye ibyo bagirizwa nk'uko amakuru abandanya bivuga bavuga ko icaha cyo kwica bagirizwa batigeze bagitegura ko nyabuna ahubwo ibyabaye ari sanganya rihanwa n'amategeko yo mu ibarabara risigura bavuga ko iryo sanganya ridakwiye gufatwa nk'icaha kuko ataryo bigeze bategura ahubwo ko byabagize ko nabo nyene ingaruka mbi Timoteo irakoze akavuga ko impapuro imodoka y'ishure idafise bitigeze bivugwa mu gihe umuyobozi w'indero mu ntara yari kasaba kuyitanga ngo uje kunguruza abanyeshure b'ishure shingiro rya Shembati baja gukina mu ntara ya Cibitoke ngo basanze itazifite bari kuyireka bagakoresha iyindi nayo ibyo kwishyura amafaranga ya asiransi na kontrole tekinike akavuga ko ibyo bisanzwe birihwa n'umunyabigega w'ishure umunyamabanga wa lise Musema nawe nyine avuga ko yasabwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ngo atware abanyeshure mu ntara ya Cibitoke ku bijyanye n'isanganya ryabaye akavuga ko ahubwo yagerageje uko ashoboye ngo ntiribe aho avuga ko igihe cyose yariko atwara iyo modokari ava mu ntara ya Cibitoke umuyobozi w'indero mu ntara ya Goma amuhamagara kuri telefone amubaza aho bageze yongera amusaba ko yogerageza kunyaruka bose bagasaba sentare kwezwa ku byaha bariko baragirizwa sentare imaze gushira urubanza mu mwiherero yaciriye abo bagabo uko ari babiri umunyororo wo gupfungwa amezi atatu n'indishi y'amafaranga 1500 umwe wese urubanza rwari rwatanguye imbere y'umutaga rwasozerewe igihe cy'isaha 9 zirenga bose bakaba bashimye urubanza rwaciwe na sentare
arakoze Jean-Marie ndabashinze turabandanya muri ico gisata c'ubutungane abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba baragiriza abacamanza bakorera muri iyo ntara ko bagiye biturire ivyo babishikirije kuri uyu wa kane mu nama mushikiranganje w'ubutungane yagirishije abavuga ko barenganijwe uwo mushikiranganje asaba abashikiriza amanza guhagararira abanyagihugu mu kubarenganura inkuru ya Beni Axera Kana
Abari bitavyo nama barituye umushikiranganje babumenyesha ko abacamanza badindiza imanza kubera ibiturire bakabanyagihugu babitura bavuga ko ubu gusumbya uburyo kudashobora kumutsinda naho wo buri mukuri umviriza umwe mu bakenyezi bari bitavyo nama
ndewe n'ukuri ndaryohewe kuwe na mwashitse ngaha turi n'umubabaro udasanzwe cyane cyane twebwe aba mama turashikirwa n'ibibazo iyo bishitse rero turagenda tukitura ubutungane Sindiko ndavuga ngo abajeje ubutungane n'ukuri ntacho bakoze. Baragikoze je rubanza rwanje rwavuye ngaha mu ntara ya Makamba banyungururize Bujumbura uracika rumaze umwaka rwaracitse. None rero ndabiza nyindo baca bambira ngo subiri Bujumbura. Nanje fisa mikoro make ntunze impfuvi ntacho mfite mvuga. Rero nashaka mutubwire twebwe abungururizwe Bujumbura muri gasambura manza. Icyo twokora kugira ngo natwe bidushikire ini Makamba
ivyo birashimangirwa n'umwe mu bashinga mateka batowe mu ntara ya Makamba Harushimana Laurent
uko mwabivuze biragaragara ko ibibazo by'ubutunga n'ibibazo bikomeye cyane gose kandi tagaze sinzishwa rumuri ibibazo ho bifatwa hazi abo bacamanza bagira iturire cyane gose udafite amafaranga ibashobora kugutunganiriza ikindi nacyo ari imanza ticibwa zaciwe zishyirwe mu ngiro
umushikiranganje w'ubutungane n'agashavu kenshi akaba yarakariye abarongoye ubutungane ngaho mu ntara ya Makamba ko badahagarariye ubutungane hamwe n'abanyagihugu
hari ibintu bigoye kumva sinumva intara harimwo opeji harimwo umushikiriza manza mukuru cyamushikiriza manza hanyuma ari abavuga ko imanza zaciwe zigashikirizwa mugabo abashikirizwa ntibashobore gushikira icyo bashikirijwe none opeji muri iyo ntara umushikiriza manza abari ajejwe iki abari kwarakora iki atashobora gutekanya abenegihugu ngo bashikire ibyabo abajejwe iki nokuvuga icyabajejwe nokucaje mu batwi yuwatsinzwe kugira ngo asubira dorumbanye agupe yirondera amafaranga we waje
muri iyo nama umushikiranganje w'ubutungane akaba yasabye urwego rw'ubutungane kureka kujya ibiturire bagahagararira ukuri mu ntumbero yo gutunganiriza bose atankunzi canke kamwana wa mama
arakoze na Beni Akserakara mu ntara ya Muyinga naho umucamanza azwi ku izina rya Cyril yahora arangurira imirimo muri sentare nkuru y'igihugu yo mu ntara ya Muyinga yarahagaritswe ku munsi wejo wa kane hahise n'umwe mu bashikiriza manza ba parke nkuru y'igihugu ijejwe kugwanya ibiturire be no gusesagura amatungo ya leta uwo mucamanza yaciye ajanwa ubutarariye mu ibohero rikuru rya Muyinga nkuko amakuru ava muri iryo bohero abimenyesha ihagarikwa n'ifungwa ry'uwo mucamanza ngo bikaba bifitanye isano n'igiturire akekwa kuba yaratse umwe mu banyororo asanzwe afungiwe muri iryo bohero mu kiganiro yaheruka kugiranira ku kibuga c'inkindo n'abajejwe inzego zitandukanye zigize ubuzima bw'intara ya Muyinga kuwa gatanu w'indwi iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yari yagarutse ku buryo urwego rw'ubutungane rukora acaragabisha abacamanza mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasindikara byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka ni naco gituma bigoma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa
akana kama mutewe na radio Inzamba agateka kawe
ishirahamwe ry'abatwutsi mu Burundi rirabeshuza ibyavuzwe ku wahora acungera umutekano w'ibiro byaryo imatana ibinyamakuru bitandukanye harimo Radio Inzamba yari byavuze ko Jean-Marie Kwizera yoba atotezwa n'userukira iryo shirahamwe Bururi ibyo binyamakuru nyene byari byavuze ko yafunzwe bivuye kuri uyo nyene aserukira ishirahamwe mu rwandiko iryo shirahamwe riheruka gusohora rivuga ko Jean-Marie Kwizera yabeshe ngo ahubwo yafunzwe inyuma yaho ashatse kugira nabi abayobozi ba Lise Matana nyuma yaho arekuriwe akaba yashatse gucumita icuma bita fer à béton uwari ahejeje kumusubirira muri ako kazi ku biro by'abaskuti ngaho imatana iryo shirahamwe rikamenyesha ko rimaze no kumwitwarira imbere y'ubutungane kandi akaba ariko ararondegwa n'igipolisi cyo ngaho imatana tugaruke mu gisagara ca Bujumbura ikiringo ca baba meza ne kirakwiye abakozi bakorera mu gisata c'ingenzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro bataronka agahembo kabo abo bakozi bavuga ko muri kino gihe imiryango yabo ibayeho nabi bagasaba kuroswa utwabo bakoreye inkuru tubaza Vanessa Muhiteka
nkuko amakuru dukura mu gisata yimenyesha abo bakozi bagira bakwijya meza ne badahembwa abo nyine bavuga ko batigera bamenyeshwa ico byaturutseko ikindi bashikiriza nuko abakoresha babo ataca babafasha bakavuga ko baba baronka amafaranga mu bundi buryo bakamenyesha ko uko gute bakagahimbo kabo gatuma imiryango yabo ibaho nabi ndetse ko nababa mu mazu bariha bari mu kwirukanwa na beneyo abo bakozi basaba kuronswa agashahara kabo igisata c'ingenzi muri ubwo bushikiranganje catanguye gutakaza ubutunzi kuva mu mwaka w'2015 aho hari umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi ibyatumye abagendera igihugu bagabanuka ari nabo babaza n'amafaranga y'agaciro
arakoze Vanessa Muhiteka ingingo iherutse gufatwa na leta yo kwaka uturusho abakozi bo mu mabanki n'ayandi mashirahamwe ya leta canke amashirahamwe ifisemwo imitahe ngo iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu yerekeye akazi ibyo bivugwa na Paul Nkunzimana umwarimu muri za kaminuza akongera akaba umuyobozi w'iteka w'umugambwe w'abakozi na demokrasi PDD twunguru nani asigura ko iyo ngingo ya leta yica byinshi gakiza bike tumukurikire
iyo ngingo rero iha gufatwa ku by'ukuri iciye hirya y'amategeko yo mu Burundi kuko mwazi uko ingingo ya mwini tatu na gata tu ya mateko agenga akazi ya mateko ya shizuwe ho itaki mwini na zinezu kwezi kwa chumi ya imu mwaka yu mwini na mwini hili na vuga yuko ingingo za mateko ya kazi jereki igihugu yuko le disposition zili d'ordre public jereki igihugu kandi iyo ngingo igacha yongera ko yuko ishira hamwe mukoresha yuko ashobora gufata ingingo wenyene yuko duza uturusho tw'umukozi yo amateko ari mbere kurira ariko umukoresha nta na rimwe afise uburenganzira bwo gusubiramo urusho abakozi baronse abakozi bonyene batavyemeye izo biri mu ngingo ya 33 ico nazo kandi kabijanye nugu cha iluhani nugu honyanga ingingo itegeko konvansiyo ya nuchanu munani ya oite uruni bashi za kumukono wetariki chumi zukwezi kwa chumi njene umaka yungi yomikiona nuchanu nuchena nindwi iyo ikwa yeke ule nga zangu wa kozi buku shira hamwe nuku gila vigani ilo naba koreesha
Paul Nkunzimana avuga ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku bakozi n'igihugu agasaba leta kwihutira gutegura ibiganiro hagati y'abakozi n'abayobozi yo yamashira hamwe kugira bashire ibintu mu buryo ibintu bitarayangara dusubire tumwumvirize
iyo ngingo ntangaruka yindi ifise atari yo kutuma ubukene mu bakozi buguma bwiyongera kuko babaswe utwo babasanzwe bafise hanyuma no mu butunzi naho nyene mu butunzi naho nyene bw'igihugu ubutunzi cyo busubira inyuma kuko iyo abanyagihugu badashobora kugura badasubira iyo guko ushobora kugura kugira ngo babeho murumva yuko ubutunzi bw'igihugu buba busubira inyuma kuko mu gihugu hatarimwo abanyagihugu bashobora gusoma ibyo bita consommation bashobora kugura ibyahinguwe ivyimbuwe ubutunzi bugenda busubira inyuma kandi ngira ngo musabe muzi yuko muri umwaka w'2020 Burundi ari icyo gihugu cya nyuma ku isi mu butunzi mu mugambi w'abakozi rero petite tuguru nandi twebwe ibyo tubona kandi niyo ngingo nyine nayo nyine ije ikurikira n'iyindi yo kubuza abakozi bari mu byo kuruza abantu n'ibintu amakinga abanyamapikipiki na bwa modoka bw'amapine atatu urumva izo navyo nyine bije kubandanya bihonyanga agateka ku mukozi kasubiza inyuma umukozi mugabo wakozi na demokrasi pedetse uru nani tubona yuko akenewe yuko maguru masha ugurura ibiganiro hagati y'amashyirahamwe y'abakozi kuri icyo kibazo
imbere yuko dusozera ano makuru dusimbire mu ntara ya Rumonge hamaze iminsi hibonekeza ubusuma bukogwa mu mazu yo ku mutumba Birimba muri komine n'intara ya Rumonge ubwo busuma bubaca cyane mu ijoro abanyagihugu bo kuri uwo mutumba uri mu gisagara ca Rumonge bakaba bikeka ko goba bukogwa n'ugaruka ruvuga ko rurara rurakiza ijoro inkuru tubaza Valerie Mucho
ubwo busuma bwatanguye kwibonekeza mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri nk'igihe cy'isaha 8 abo basuma barateshejwe n'abantu baba muri rumwe mu ngo bari bateyemwo ariko muri iryo joro nyine baruye kwiba ku rundi rugo nk'uko amakuru avaho ku mutumba wa Birimba abivuga ivyibwe bigizwe n'ibikoresho vyo mu nzu amatelefone ngendanwa hamwe n'ibikoresho vyo mu gikoni ayo makuru nyene avuga ko muri iri joro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu nk'igihe cy'isaha 8 zirenga gato uwo mugwi w'abasuma baba bitwaje ibigwanisho bito bito nk'ibipanga basubiye kwiba mu ngo zitatu kuri uwo mutumba wa Birimba abanyagihugu bavuga ko hari misore irara irakizura ijoro ryose yo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bagasigura ko ubwo gwaruka ubwo barufise ruhara muri ubwo busuma bwadutse kuri uwo mutumba abanyagihugu basaba ko igipolisi coshiramwe inguvu kigatuza iyo migwi yadutse ikora ubwo busuma kuri uwo mutumba uri mu gisagara ca Rumonge
Arakoze na Valerie Mucho na hano duce dusozera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese abariko baradukurikira bakoze bagenzi bacu badufashije kuyegeranya Josine Kaze ni je nariko ndabashikiriza turabifurije kuraniga iwanyu naho ubutaha